bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwamenyesha makuru 1,220 bamaze kuyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi muri uno mwaka. Abapfasoni n'abigeme ntibarenga 1,554. Muri aba 1,554, bice 14 kw'ijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'itangazamakuru muri ico gihugu. Mu ishami rikurikiyemwo abapfasoni n'abigeme bamenyesha makuru AFJ, Association des Femmes Journalistes au Burundi, muri ico gihugu basanga ivyo bitigiri biri hasi cane, bakivuza ko n'imiburiburi mu kimenyesha makuru gifise abakozi 210 bo bada bigeme n'abapfasoni kandi hakanaboneka n'abaja mu nzego nyobozi. Hambavu y'ubwo busumbasumbane mu vy'ibitsina eka n'ibitigiri vy'abapfasoni canke bigeme bitabiri ibiganiro bitandukanye biri hasi cane. Ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu Burundi ISTEBU gisigura ko 65% vy'igitsina gore bari hagati y'imyaka 15 na 49 badasoma ibinyamakuru, batumviriza amakuru canke ngo bayarabe. Ivyo bitigiri biruko mu gihe UNESCO yemeza ko nko mu Burundi imiryango ijana 182 n'imiburiburi baba bafise iradio imwe n'imbone sha kure imwe canke bakanarenza. None mbega uko kudahurumbira umwuga vyo biva kuki? Kuba batari mu nzego nyobozi ari benshi bibava ko canke bari kumira uko biri mu radio akorera mu karere ni nako vyo bavyifashe mu radio mpuzamakungu. Abafaso n'abigeme batari muri uyu mwuga ko batumvikana cyane mu biganiro bimwa ijambo canke bimeze gute? Utwo tubazo ni tumwe mu mutwe tugiye guca irya nino muri isanga y'ino munsi. Mumenyereye ko twahari abafaso n'abigeme, mutumire twabatubimiriye ni Florentine Kwizera, ni mugenzi wacu akorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro i London. Florentine, ikaze kandi wakoze kuduhakanya kugira ngo tuyage iby'umwuga hagati y'abanyamwuga.
Ndakura mukide Diane, ndara mukide n'abariko baratumviriza. Urakoze kumikaze.
Ego, akabazo ka mbere ngira none kakubaza mpereye kumaze kutwandikira yitwa Sindayiga ya Aristide, avuga ati kwadasaza ko twashize kwa gafoto kawe kuri Facebook kandi twamwumvise kuva kera, kumbe wa mwuga ni nk'uwabari mu kazi nibo badasaza vuba. Akabazo ka mbere, uwo mwuga umaze mu imyaka ingahe ga Florentine?
Umuga ndawumaze mu imyaka 20 muri uku kwezi nibaza yuko nkije imyaka 20, kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cha leta cyo mu mwaka wa gatandatu. Sindibuka neza itariki mugabo hari 1999, kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu. Urumva ko nkije imyaka 20.
Ego, iyo nkuru wayitangariza kuri BBC, wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane?
Sinayitangariza kuri BBC, nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati, nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari titwa Umwizero.
Yego. Hanyuma kuva uve mu Mwizero kugera kumbure wanana kuri n'Umwizero imaze guhinduka Bonesha, haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu?
Nurugendo no vugaru tabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye. Nari nsanzwe ndumwarimu narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega, nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki. Ico gihe nari ngifise ingoga naho hari haba ariko baravuga yuko nasaza ibihumbi iminsi hati yesi niki. Nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha, nkabona umwanya usigaye simbona ikintu noshobora kuwukoramo. Ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose. Nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru, ariko nsubiye inyuma gatoya, ni ikintu nari mfise mu mutima wiwanje kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri. Icabintuma ni uko numva abandi babikora nkumva ndabikunda, nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza, haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko, umuziki, amakuru, nkumva ni ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri. Nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda. Nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru.
Hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mu Bwongerezo hamaze igihe kingana gute?
BBC gahuza miryango ndayimazemo imyaka gera kuri 16 canke 17 kuko nshizemwo ko natanguye kuyikorera nkiri mu Burundi. Ngaha kuri siege Londres ndahamaze imyaka 14 ariko twari dusanzwe turi kumwe na BBC, yaba BBC gahuza miryango canke BBC Afrika igisata cy'Igifaransa, narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001. Urumva ko iminsi atari mike nta nyene.
Yego, irakwiye. Yego. None ga Florentine uratubwiye iby'umwizero bya BBC ni cyari coroshe ico gihe mu 1999 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru barawuhurumbira.
Kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba baja gusaba ubuzingu ufise ibiharuro. Ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme kuko harimo abagabo ariko bakaba bake. Kuko ndabyibuka nko muri Ibonesha mu 2000 nkija gukora kuri radiyo ubwaho, nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri. Kandi nari nzemva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose, Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili. Ico gihe nta Cyongereza twakora, twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10. Aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro. Utawumva rero yuko batari benshi ariko kandi bariho. Abo twarabira kwa karorero kuri Radio Nationale, kuri televiziyo harimo abakenyezi. Ba Chantal Katama, ba Maria Inamuganuro, ba Christine Ntahe, urabizi yuko barabafatwa nibakarorerwa kuri itangazamakuru neza.
Yego.
Bariho ariko ntibari bafite igitigiri nk'icangana n'icabagabo.
Icangana n'icabagabo niko. Hanyuma umuntu ubunye iyo bariko baratanga ibitigiri bakavuga ati uyo mwuga mukora abafasoni ntitubabibona, ntitubabonamwe wabigeme, ntitubabona uravye aho bigeze ubu, wovuga yuko abo bavuga ivyo bafise mu kuri canke
ivyo bavuga ni kuri, ivyo bavuga nibaza ko ari kuri kuko biragaragarira amaso. Nibi biharuro watanze mu ntangamarara kubanyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika 1,200 kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'amajana 50 birigaragaza yuko ari bake. Abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane, ntibashika n'ibice 15%. Hanyuma hariho no kugira uruhara, kugira ijambo, gufata ijambo mu itangazamakuru, naho nyine urabona yuko bataboneka diyari.
Yego.
Ni bakeye. Rero ibi biharuro bigaragaza ukuri, uretse yuko urumva n'ibyo bakuye, harimo ibyo bakuye muri istebu baba barakoze igendereza ryabo bakavyegeranya bakerekana uko ibintu bimeze.
Yego.
Ndetse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka cyo kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo canke abarigiramo uruhara.
Yego. Hanyuma ku bwawe ga Florentine ubibaye mu mwanya munini uribaza yuko biba biva kuko bibava ko barakumigwa bari kumira canke.
Jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo.
Mhm.
Naho ibintu byatanguriye.
Yego.
Uko isi ikomeza gutera imbere nuko ibintu bigenda bihinduka. Abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu babagabo kugira uruhara mu itangazamakuru. Haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo. Ariko buke ibintu bigenda bihinduka. Nico gituma jewe iki isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yari habwa mu buryo bunganiki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo uruhare yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku radio cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara shikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro.
Yego. Florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu vyumvikana ko mudakora mu Kirundi n'Ikinyarwanda gusa murafise n'izindi ndimi zitandukanye icongereza igifaransa kandi n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri Afrika tuvuze ku vy'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ivyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abafasoni baharari benshi menga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho vyifashe gute muri ivyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata vyatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababumviriza canka babikorera
byate ico no kubwira nuko iki kibazo gisanye kibazo gisangiwe na benshi muri rusangi mwisi nivyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusangi ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero ko kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo cyane abahabwa ijambo kuri radio kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza makuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangije bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri 50% ku buringanire bwa 50% hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radio canke kuri televiziyo canke mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru canke abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza ico giti gica 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utubyumva yuko si ikibazo twisangije mu karere mu Burundi cyangwa muri Aziya cyangwa ni ikibazo cy'isibiri rusange niko nubivuga.
Yego. Kandi natwebwe Florentine ngaha anye ku juge America twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere kuri ka bafasoni tutabumva turagerageza kwatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ivyo biganiro ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu zosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe canke umufasono umva ko ari n'urugamba rukomeye
n'urugamba Diane kibazo ni cha kindi mbega abo bantu dutumira abafaso ni nabigeme ba barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasahandi nibyo bari ko baravuga ntibimirekeye cyanke sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kwijana kuri ibi biharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radio cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 19 niko bavuze 65% batagira uruhara mitangaza mu
69
kandi kanwa baya bakumiriye urumva mu bamwe abatumye bamwe abatumye ikibazo rero aho gihagaze rewe n'ubundi mangaruka hahandi gusobanukirwa ico kiduga mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigize mu ruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuza bonyene gushikiriza nk'ivyiyumviro byabo no gukomeza gusunika gukebuke gushika umunsi badovyumva yuko nabo bibaraba
urakoze cyane
gushika umunsi indero ya uburezi nobwa ubumenyi bazoba bafise ushobora kubafasha gusobanukirwa yuko ugo ruhara barufise kandi bashobora gutanga ibyiyumviro
turaza kubinoganza turabe uruhara gumwe umwe n'uyundi kugira ngo izo ntego uvuga ko ari nkamwe twobishika ko iki kibazo cova mu nzira ariko muri isanga ntituba tuyisangiye n'abatumire gusa tuba turi kumwe n'abandi bariko baratwumviriza barijya no kugira ngo dusangire iki yagwambe duse ku murongo wa telefone ni Toma ikaze
amahoro neza
guherere Toma
ndire dombora
yakabazo canke intererano kwa Florentine Kwizera
ubwo ubwa mbere ngo nagomba nkeze uwo murundi kazi turanze ibihe abaye muri iyo radio yarakoze ibintu bishimwa nk'umukenyezi ashoboye gereye no vuga nti nagerageze azari arahugura cyangwa azaragerageza abarundi abakangurire kujya mu uwo mwuga kuko twakunze kubona uwo mwuga n'umwuga ugoye umwuga uhura n'ibibazo byinshi umuntu uhura ari mu mitego uhuragwa mu mitego ibi ukaza kubaza amakuru ugahura ntimubyumva kumwe ugahura agufasha ukundi afashe nk'uko umengo uri kumwe n'abamugwanya ugahura mbere hari n'abashika bagapfungwa bagahohoterwa no kwitwa bakicwa ibyo rero nakunze kubona abantu b'abadamu bacabona umenga ibyo bintu bo bitinye umenga ngo bizirukire ariko rero umwuga wose uteza gukunda ama ikintu novuga nti ibintu bavuze yuko abana b'abakobwa muri leta mu nzego ari bice 30% yo novuga nti haracyarimo gukumirwa byiza bategeza kuba bangane kuko bose n'abantu kandi bose barashoboye ama nkavuga nti n'abantu bitwa abigeme barakwiye kuva mu bwoba bagakora ibikorwa byo kwinjira mu uwo mwuga bakawukunda mbere n'ubundi buzira bwinjiramo kuko urashobora kubona n'umuntu w'umukobwa deja ashobora kunyonga ikamyo none icyo badashoboye n'igiki rero novuga nti ubwoba nibwo bukwiye kubavamo ubwa mbere abababereye imfura mwako kazi nabo bakagerageza kuza barabakundisha uwo mwuga kugira nabo babone yuko ari umwuga nk'uwundi nibagume babona ngo naka yarumenyesha amakuru yarapfundwe yarishwe yaragize ntengono nanjye nopfa batahure yuko umuntu urupfu urwapfa rwose nubwo Imana ibaramwandikiye nta kintu arenza ko ntari tugutanganya rubaho kujya nico tutayihenda ko cyane
urakoze cyane gose Toma
navuga nti abantu barakwiye kumenya ko umwana w'umukobwa ashoboye no muri leta ngahamagara muri leta kumenya ko umwana w'umukobwa nawe nashoboye nibazo kwamba bagomba kuza baraha umwana w'umukobwa ku kiyiko ngo bice 20-30 nari ingahe nibabone yuko ashoboye ibyo ashoboye bayimuhe kandi n'abakobwa nabo nkabahamagarira kwiga bakanonosora bagakurikirana amashuri kugira nti nibeze bitwaza amashuri murakoze
urakoze cyane gose Toma ngaho i Bujumbura ugira umunsi mwiza
ego namu murakoze
yego Florentine urumvise ivyumviro vya Toma sinzi kufite ico bivuga kwa gemo n'utubazo yaronanishije kuri wewe nka bamwe mu babaye ifura muri uyo mwuga na cane cane kwitangaza makuru muza makungu
ego Toma nico yahereye ko yavuze ati ico no musaba nuko yokangurira abandi barundi kazi kuja mu mwuga kubakangurira kuja muri uwo mwuga nibaza yuko ari gutanga akarorero keza uruhara rw'iwanje uruhara rw'iwawe Diane nukwereka abari umuna bacu n'abana bacu yuko bishoboka birashoboka kuba umunyamakuru mwiza kandi uri umukenyezi
yego
ubunyamakuru z'umwuga usumwihariko w'abantu babagabo nimba ndawumazemo imyaka 20 si kuvuga yuko atanitego yahabaye si kuvuga yuko atawapfunzwe mbona kandi saba kenyezi gusa boba barabangamiwe n'abantu babagabo barabangamiwe ibihe urundi bwaciyemo nibihe bitandukanye kandi bimwe bimwe bitari byoroshe ariko nkuko yabivuze yavuze neza ati igikuru ni kubarindisha bakamenya kwikura mu bwoba bakamenya yuko umwuga wose utegerezwa gukunda
yego
kandi burya nta mwuga utagira mu ntambamyi zawo umugwa ari wo wose ufise intambamyi zawo ushobora kuja kuriva ukijemo ushobora kuja kuba umusirikare hanyuma hakaduka urugamba ukarugwako ushobora gutwara imodokari ukagira isangari statist ibiharuro biba ari bito mugabo ibintu nka bene ibyo birashika ico rero cyo cyo buda umuntu gukora ico yifuza kandi akunda akaraba gusa uruhande rw'ingorane kugira ngo wumve yuko kugira ngo ugire uwo mutima wo kugira kuda mu itangazamakuru nimba uri kunda rabi byiza birimo hanyuma abari byo ushingira ko kugira ngo ushobore guhambya abandi kandi birahari kandi ni byinshi yabivuze neza cyane ati abantu bakwiye kumenya yuko umwana w'umukobwa nawe ashoboye ibyo ni byo ati nta kubabigira gatoya bice 30% biracari mu ikumira ariko nibaza ngaha ko dukwiye kubitegera neza uhamagarirwa kuja mu nzego z'ubuyobozi kuja muri politike kuja mu ikindi cyari cyo cyose gishobora gutuma umukenyezi atera imbere iyo bavuze bati dushaka ibitigiri n'imiburiburi ibice 30 mu nama nshingamateka mu nama mu nzego zifata ibyemezo
yego
si ukuvuga yuko baba bashaka ibice 30 bikagarukiraho ni ukugira idida twakoma twibuka rya jambo ngo n'imiburiburi nuravuga ngo ibice 30 byarakwiye sinogerageza
ngo reka
tugende nibi buri buri ibice 30 urumva bishitse ku 50 nta kibazo
yego hanyuma ga Florentine kuri aka kantu avuze ngo kubwoba nko muri kahise ku Burundi canke mu biyaga bindi mu bindi bihugu byo mu karere twaragiye turumva amenyesha makuru bapfungwa hari basa nuva kuki hari babugurika hari nabandi bapfunze bakiramvu nabandi ubwo ako kantu koko ko kubona yuko batari bake bigeze kuzira umwuga wabo ntigashobora gukumira umfaso navuga ati je ndacafisa bondera reka ndere aba anye mbenda rya bike hama ibindi mbenda bireka
erega Diane ivyo biri hose biri hose su kuvuga yuko ari ikibazo umwihariko w'Burundi kandi nkuko yabivuze nibyo tuma abantu bagira ubwoba ngo bace bavuga batumuga si uwanje kubera ko hari umuntu yapfunzwe mbega nupfungwa nonsa je byogenda gute nuja mu mwuga w'itangazamakuru utegekanya kuzopfungwa umunsi uri zina ibintu bishobora kugenda neza ibihe bishobora kuvaho hakaga ibindi bihe byiza nimba ari mu bihe demokarasi ibangamiwe nimba ari mu bihe umutekano ubangamiwe hariho ibindi bihe bizoza byiza kandi muri abo banyamakuru nimba ari 200 umwe agize ikibazo cyangwa 2 cyangwa 3 none umugabo tuhebwa gadiyata oya akagumye bagumako niko tuvuga mu Kirundi ibyo ari byo byose nkumva umutima wawe ubishaka kandi ubikunda uragenda ukagerageza muri ibyo bihe nyine bitoroshe ariko wibe yuko ejo imbere hashobora kuba hehe ugakora umwuga wawe mu bwisanzure kandi naho ubwo bwisanzure butaba buhari sico gihe cyo guhesha ahubwo n'ico gihe cyo gushishikara kuko itangaza makuru niho ribari kenewe
gusumba n'atene cyane ko ariho abafata mwebwe abamenyesha makuru bafata nka bamwe mu bashobora gutuma ivyo bihe bihinduka
biciye
bice mu biganiro byanyu bitandukanye. Ego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mwumva ibyo turiko turagaruka ko ni itangazamakuru ku bapfasoni abigeme haba mu bakora umwuga canke mu batanga intererano mu biganiro bitandukanye. Muko mu byo Thomas yavuze Florentine hariho nakandi kantu yavuze k'ibice 30% wavuze ati ntawo janga ngo avuge ngo bibe 30 bigarukire ngaha ati ni miburiburi leta iyo yubwo hari uruhara yogira muri uko guhumiriza bigeme muri uko gufata abana bibigeme kugira ngo bijukire uwo mugo kumenyesha makuru n'abafasoni.
Ndibaza yuko uruhara rwa leta rurakenewe kandi cyane. Urabona ibiharuro uko wabigaragaje mu ntangamarara biracari kure kandi tukaba tuzi yuko ibiharuro uko bimeze ku isi cyangwa iyo baravye iyo bagize rusansuma rw'ibihugu usanga abanyagihugu muri rusange abahungu n'abakobwa baba bangana ibice 50% kuri 50%. Uko guserukirwa kwari gukwiye kwigaragaza no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Igisata cy'itangazamakuru ni igisata gikomeye mu bisata by'ubuzima bw'igihugu kuko ni nk'ikiraro kiri hagati y'abafata ingingo abafata ibyemezo n'abo bishikira abanyagihugu muri rusange kuko niho abo banyagihugu bashisha ibyifuzo byabo niho bacisha ibyumviro byabo abatware ho batisha ibyifuzo byabo itangazamakuru rero riremye rikaba riserukiwe rikaba ricamo ibyiyumviro biserukira abakenyezi n'abagabo muri rusange iterambere riba ryabuze nta uheza ngo asange yakumiriwe cyangwa yasigaye inyuma kubera kumbure ibyo akeneye bitumviswe cyangwa bititaweho. Rero nk'abantu b'abakenyezi leta igerageje kugira gukoresha uburyo bushoboka bakasirukirwa ibyiyumviro byabo bikavugwa ku maradiyo kuri televiziyo bikavugwa mu itangazamakuru kandi bikavugwa n'abagabo n'abagore kuko kugira ngo icyiyumviro ciwanje numve yuko gishobora gushirwa mu ngiro si nkeneye yuko undi muntu arinda kuja kubimvugira
bibaye
bishobotse ngativugira ndagishikiriza uko ndatumva hanyuma ukanyugwa niba hakenewe amarobine abakenyezi bamara amasaha 3 baja kurondera amazi ku mugezi uwo muntu ataja kurondera amazi ku mugezi mbega n'ikibazo haba yibuka gushikiriza ubwa mbere tubiranije n'uba yirirwa kuvoma. Urumva rero nimba ushaka gufata ingingo zinyerekeye utashizemo urumva yuko ari ikumira ariko niwashiramo ingingo zinyerekeye uzo zifata wumvise icyifuzo cy'iwandi ko ndazivuza hanyuma ibintu bigende neza leta rero ishoboye guhimiriza abantu bakajya mu itangazamakuru abakenyezi bagaserukirwa abagabo bagaserukirwa iterambere rishobora kunyaruka gusumba uko byari bimeze muri kino gihe kandi nibaza yuko biriko biraza.
Yego turase na Idrissa ku yundi murongo wa telefone. Idrissa ikaze nawe. Idrissa uratwumva? Idrissa turi kumwe ku murongo wa telefone. Idrissa ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo hariho akabazo kuko ariho nabandi turiko turagerageza gutura mu gama telefone yabo akatunanira turakomeza tubarondera nta kibazo njute bakunze bijuje ya America. Florentine tugiye naho mu vyerekeye abo bake na hatari bake kuko naho twavuze ngo ni bake biraruta twashika muri izo nganda zitandukanye haba mu Burundi haba hehe ibivugirwa muri izo nganda zitandukanye ibikorwa bihabwa abamenyesha makuru biba biri ku rugero bituma ko umwe wese aduga muri uwo mwuga yumvumenga arufisemwo uruhara canke hariho ico twita mu rurimi rw'Igifaransa masuje izo nkuru zimwe babona umenga izi ni zikorwa n'abagabo ko ziranagoye iby'umutekano n'ibiki ugasanga zimwe zoroheje nabo zigiye mu bafasoni n'abakobwa vyakunzwe kuvuga cyane mu manama atari make ndavyibuka nkiri muri uwo mwuga mu gihugu c'u Burundi.
Uko biri ikibazo nkuko twatanguye tubivuga ni kibazo gifatira kuri kahise kahise kakumiriye umukenyezi kahise katumye umukenyezi yinjira buhoro 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 mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu atari ku rugero rumwe n'abantu babagabo ibyo rero ntihubwire ngo ni ibintu bigarukira ku kubiboneka hanze gusa no muri izo nganda wari kuravuga naho ako kantu kuko umukenyezi yakumiriwe gakomeza kugaragara ibintu niko biri n'ikimenyamenya ni ukubona mu nzego z'ubuyobozi bw'ibigo by'itangazamakuru ubu abakenyezi urabye muri rusange baracari bake none ninde afata ingingo ninde yumviriza uwo mukenyezi w'umunyamakuru ninde aha agaciro icyiyumviro ciwe bigenda gute kugira ngo ico ciyumviro ciwe gihabwe agaciro canke niyagishikiriza ninde aza kuja niwashikiriza inkuru nimba ari nkuru ya politiki ico ciyumviro nivu gishikirije ninde aza kugenwa kuja kuyikora baza kukugenera iki wewe ibyo bintu uko bigenda bigaragara rero haracarimo ako kantu kikumira nimba ari ibiganiro bikomakomeye bya politiki cyangwa biraba umutekano simvuze yuko ari bose ariko hariho bamwe bamwe batiyumvira yuko ibyo atari inkuru yo gushinga umukenyezi ngo ugenda utegura icyo kiganiro gikomeye nk'uko ariko nimba ari ikiganiro kiterekeye imibano ari ikiganiro kiterekeye ubuzima bwiza tumva yuko byoroshe kubwira Diane bati genda ugitunganye ugikore wowe nk'umukenyezi turazi yuko biza kugenda neza ako kantu karacahari ariko ntibisobanura yuko abakenyezi iyo bashizemo ishaka n'ibyo biganiro byitwa yuko bikomakomeye bashobora kubigiramo uruhara kandi bakabikora neza
none ubwo hari uwo kwibaza ati uko kutaronka nabo bakenyezi bandi baza mu biganiro byacu bitandukanye bakobwa baza mu biganiro byacu bitandukanye bya inava no kwitunganywa y'ivyo biganiro biva hejuru bikadushikira wa munyagihugu akumva yuko kuko ivya politique biranavugwa n'abagabo gusomba bakenyezi nko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda akumva ryaje ryo mugabo n'iryo ryama kuri politique na akumva umenga ntibimuraba
nico rero henshi baraba bakavuga yuko gikwiye guhinduka wavuze uti natwebwe muri VOA twaragize uruhara muri 50-50 challenge kuraba yuko amajwi agara asohoka kuri radio nimba ari abanyamakuru canke aho twahaye ijambo twagerageza kuraba ko hari uburinganire hagati y'abagabo n'abagore ni kugira ngo ico cimviro camaze gutsinda taracamaze gufata ikibanza mu mitwe y'abantu baba abagabo baba abagore gihinduke kuko nimba ari n'umugore abigira atabizi nimba mwanditse muti murahawe ijambo muri email 50 ukabona izidashika 10 nizo z'abagore gusa ugira ngo hari uwagiye ngo amubuze ngo we ntiwandike nimba ari umugore ujya ni bintu biba biri mu mutwi wiwe bimeze uko byamaze gufata ikibanza byamaze gutsimbatara kuko yibaza ati ibyo ntibinandaba ni itangazamakuru ni politiki n'umupira ntibindaba jewe ugasanga rero ubwo ruhara ntarugize cyane kubera rya shusho rya wa munyamakuru w'umugabo mu ikositime na karavate ariko aravuga ibya mutekano ariko aravuga ibya politike ntiyumva yuko ari bimuraba bimwerekeye ariko buke buke jewe nibaza yuko bigenda bihinduka kuko uko byari bimeze mu myaka 50 siko bimeze kandi urumva yuko harimo n'utwigoro tokugira ngo binyaruke guhinduka kugira ngo binyaruke guhinduka kuko isi yaramaze gutahura yuko ntihashoboka iterambere na gatoya mu gihe umukenyezi
atarimo
asigaye inyuma kuko itangazamakuru rivuga kuki ibyo uwo mukenyezi abagiye kuvuga nimba ari umunyamakuru ntabagiye kubivuga kugira ngo biteze imbere umukenyezi gusa cyangwa uruhara rw'umukenyezi gusa bihindura sosiyete muri rusange kubera uruhara rw'umukenyezi wenyine ubwiwe muri sosiyete bihindura sosiyete muri rusange umukenyezi niyagira ijambo nk'umwe mu banywanyi ba radiyo akunze akagira ibyo navuga ngo amatsiko yo kumviriza ibica kuri radio akumvira ibiri mu bigano bikamwigisha bikamuhinyigisho shasha aka zigatuma yiteje imbere ni society do itembere muri rusange.
Nuko rero trace Louis Michel ku murongo wa telefone. Louis Michel ikaze
ego byanyu
mwa twaramutse kandi turaza kwirirwa ama telefone yanyu niyo yasa nka ariko ratugura ariko turumva muhinga bw'izuma bikobira kemuka bukebuke
ndumva nta nubwo ndimo kumva neza ariko ndagira ngo gaze umutumirwa usanga abantu b'abanyamakuru batotezwa ndetse bakanyishwa rwo byatanga imibare kumva abanyamakuru barafunzwe kumva abandi barishe kumva byagenze ariko yewe mbona iyo atari yo mpamvu none se abagabo bo kubemo bakajya mu itangazamakuru abagabo ntabwo bakunda umurimo wawo mbese ari n'urugero watanze nk'ubu ngubu mu biganiro byinshi haba ku ijwi rya Amerika urugero ngiye nkunda kurikurikirana uje kuza kumva ko muze kuza kuhavayo n'umutegarugori cyangwa umwari n'umwe ubahamagaye none se naho ahangaho urabona umuntu ahamagaye hano mu kiganiro akavuga hari ikibazo kiba gihari hagomba kuba hari impamvu ibitera ituma bitinya ariko ntabwo twebwe twavuga ngo ni impamvu n'iri ahubwo ari wenda biravuga ko ariko kamere yabiteye wenda umudamu cyangwa umwigeme akavuga ati reka da ntabwo nashobora gufata mikoro ngo njye yanjye mu bantu ngende ngira icyo mbabaza cyangwa ntabwo mbere nk'ubungu wa mbere ahangaha hari umudamu nawe mikoro ndanamubwira nti ubanza iki kibazo uvuye kubyo ati reka reka da ati hatagira umuntu unyiyumvira akumvise icyo kibazo kiri hehe hagomba kuba hari impamvu ituma bitinya ariko ndagira ngo ahubwo aducukumbire atubwire impamvu wenda imwe ituma bitinya kandi kabazo ka kabiri namubaza mbega iyo ageze yiga ibintu byitwa itangazamakuru urakoze cyane Diane urakoze cyane wa mutumirwa
urakoze cyane Louis Michel ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nego
urakoze cyane
Florentine numvise akabazo ka Louis Michel
ego Louis Michel yavuze ati hategerezwa kuba hariho ikintu gituma abakenyezi n'abigeme bitinya cyangwa harimo kamere gucukumbura rero jewe ndabikora mu bushobozi bw'iwanje ku byo niyumvira ndabiye nuko nakuze nuko ndi sosiyete imibano uko imeze mu Burundi nibaza ko bidatandukanye no mu Rwanda ahubwo nimba harimo uko kwitinya twari dukwiye kwibaza ngo mbega uko kwitinya ni kuki kuri ku mwana w'umukobwa kutari ku muhungu kubera iki abantu babagabo ariko barafata amatelefone bagahamagara ariko umukenyezi ntahamagare uko kwitinya kwaherehe kwatanguye ryari dusubira amaso inyuma rero akaba ashobora kwibuka ingene biba bimeze abana bakiri batoyi mu mashuri y'intango muri primaire abahungu n'abakobwa aka kantu ko kwitinya ko kwikumira harakaba kagaragara ntakaba kagaragara
bose baba bari bamwe bakina
ibyabo mu ishure ntibiba bingana
yego
no muri segondere biba bingana baduga muri kaminuza batangura kubona abakobwa babaye bakeye babaroye bwa bushobozi bari bafise muri primaire bwagiye ndewe ndibuka nizere yuko biba byarahindutse muri kino gihe ariko ndibuka kuva ntangura umwaka wa mbere bakora urutonde rw'abanyeshuri kujya babahamagara mu gatondo mwinjira nimba witwa Diane Nini Nahazwe hakaba hariho umuhungu yitwa Nini Nahazwe Simo yahamagaragwa mbere yawe yashobora kuba ari nimero 14 wowe uri 32 kubera iki hatangura guhamagwa ngo bahungu
hagasubira abakobwa
kandi wibuke yuko muri hageze gukora ikibazo cya leta kijya muri mashuri yisumbuye intonde matrikile zatangwa zaba zifatiye kuri izo ntonde zo mu ishuri ni ukuvuga nimba mwangadije amanota na Nini Nahazwe Simo matrikire yiwe iramufasha kurengana imbere yawe nimba bakindiye aba 2000 muri ecole secondaire nokuvuga mwanganiza amanota wowe wasigaye kwera nimero yawe iri nyuma
kandi kwera umwana w'umukobwa
kwera umwana w'umukobwa tu ikumira bitanguriye nga none udoreka kwitinya gute udoreka kumva yuko utangana na wabundi gute aho simvuze muri bya bindi byo muhira byo ku vuga bati wewe ja kuvoma nawe ja kukina umupira nizere yuko ibyo ariko dusa n'ababikira buke buke bisa n'ibyaheze ubu ababyeyi bazimwe n'abagaburi ibikorwa by'abana urumva rero uko kwitinya si icaha abakenyezi n'abigeme bakora kiberekeye umuntu yashobora kuvuga ati ibyo birabasha ijambo bararihabwa ntibarifate ni ibintu bifatira kuri kahise kandi byashingira imizi muri sosiyete
bizofata kanya rero kugira ngo bive mu mitwe
bizofata kanya rero kugira ngo bishobore kuvamwo bisaba akigoro ari nako kaka kari ko karakugwa wumva ibigo by'itangazamakuru bikomeza kuvuga biti turifuza abanyamakuru b'abakenyezi turifuza yuko ibitigiri by'amajwi byongana hagati y'abagabo n'abagore baba abanyamakuru bwabo canke abo duha ijambo gukomeza kubivuga rero kuri twebwe bituma abantu bumva bati erega bwa bundi birashoboka kuko ngumije kuri ako karuriro nyine na guhaye nimba Diane ni hadwari nimero 32 mu ishuri nini nahadwe Simo akaba ari 12 hageze gukora ikibazo hakagera gutora amabite gutanga amanota urashobora kuwa kabiri kuko baguhamagara ubwanyuma ntibyatuma utegerezwa kuza inyuma yiwe ariko kubera ukuntu sosiyete yubatse uko bya wakomeza gutera imbere ku ishure kabona abakobwa amashuri magufi nibyo babwira bati iga ni ngo gahamurondera umugabo ibindi nabyo
bizabiraza hanyuma
yahedeje w'umwenjeniyeri ubona amashuri yawe hari ikindi kuzi gusoma no kwandika ibyo rero tubibamo ariko tutabizi hanyuma bikagira n'ingaruka ku buzima bwacu bwa minsi yose tutabizi tutabizi biri inyuma muri ka gace k'inyuma mu mutwe bita sibikoshi ugo ugasanga ari byugira iyo telefone ntuyifate ngo uhamagare kandi ikibazo kiriko kiravugwa
kikuraba ugasanga n'ibibazo by'abagore bikwivugwa ko nabagabo yego ndibuka yuko nko mu Burundi hariho n'abatubwiye ati muri shinga mwicaye muri izo nzu zitangazamakuru abandi bariko baraja kubaka ubwo mugenda hanze mu biganiro muki umwanya urikura kujana ukumumenga hariho ico babona ko gitegereza kuza imbere y'umwuga wawe
yego hanyuma yabajije ati none yarigeze yigitangaza makuru itangaza makuru rewe nagigiye mu itangaza makuru ikintu yo gikunda uragikora kandi ukagikora kigakunda nta shuri rya journalisme nagiye ngo nicare mu ishuri nige ariko kubera ko nagize ayo mahigwe yo kuja mu itangaza makuru by'ukuri narize kandi narize bikwiye
ntihagire rero
uradiyo kugira amahigwe bakaguhugura ukaronka ibyigwa byuzuye bituma ushobora gukora umwuga wawe neza ariko urumva ibyo nabigize ari uko nabanje kuja mu itangazamakuru
ni nawo mwuga bavuga ngo wiga iminsi yose buri gihe Florentine urumva rero uranahumurije bene wanyu bakiri bato bashaka kuja muri uno mwuga ko aravuga ko batana amashuri y'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ahari urabahumirije ko iyo wabigiyemwo ushobora kukora neza utafise niyo mpamyabushobozi
impamyabushobozi nimba atashure rya journalisme rihari ntibisigura yuko bidashoboka yuko uja mu mwuga w'itangazamakuru kuko nibagukunda bakakubona yuko ufise ubwo bushobozi bazoshora umutahe wabo muri ubwo bushobozi bwawe bazoshiramo umutahe wabo muri ubwo bushobozi bw'iwawe bakwigishe bakuhubumenyi bukwiye ushobora gutuma ubukora neza hari amaseminere hari ibintu byinshi byane urabizi yuko iyo umaze kwerekana yuko hari ico ushoboye itangazamakuru rirarira
cyane
barakwigisha bakamenya yuko ufise ibyangombwa byose kugira ngo ushobore kubikora neza
urakoze cyane gose Florentine kwizera turiko tuvugana uri aho mu Bwongereza London ukabukorera iradiyo y'Abongereza BBC ni ku ruhara rwa Fason mu mwuga w'itangazamakuru Bireme nawe turi kumwe Bireme uratwumva ego uherere he bireme Mwiriwe.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze. Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ego akabazo canke interano kwa Florence Nkwizera.
Ikintu avuga ku bapfasi ni no kubigeme. Batweretse ko bashoboye kandi ko hari imirimo bakora y'abasaza babo bakora. Ariko ikintu kigaragara ni cya kintu cyo kwitinya akumva ko nta mubaje mu mufasa n'imwe nta wambona ndi hejuru ndimo kubaka kugikwa ngo nazaba. Ako kantu ka kwitinya ahubwo nge numva ko niba dukangura mbaga bakorerwa namba se ubuvigizi bakaba batinyuka imirimo y'iyo kuko batusaza bose bamaze kubona ko bashuri ibintu byose ahubwo icyakubonye ngo naru ari ubukangura mbaga bwimbitse akumva ko bagakora kuko imbaraga barazifite.
Ubwo ayo mahugurwa uyasabira amenyeshamakuru canke uyasabira n'abandi bashaka kwinjira muri iyo mwuga ga bireme?
Urebye ni ukuvuga ngo no mu Rwanda barahari bakora imirimo y'abagabo ariko bamwe baracyitinya ka kantu ko kwitinya ndi kukaje.
Aga telefone ka bireme turumva tudashoboye kumwumva neza. Metode wewe twumve ko twumvikana cyose ikibazo cy'ama telefone muratwihanganira nshuti bakunze bacu. Metode ikaze.
Murakoze cyane ndabumva.
Uherereye gameto?
Mperereye igitega mu Burundi.
Akabazo cyangwa intererano kwa Florentine Kwizera?
Donc sinzi ko mwumbwira mu ncamake ko byo mwari ko muraganira ko kuko ikiganiro sinacumbiye.
Florentine uratwihanganira urazi ibibazo BBC na VOA turimo mu gihugu cy'u Burundi nta FM dufise haba dukunda akagoma avuga ati ndavuga naho ntazi ibyo muri ko muravuga. Twagutumiriye Florentine Kwizera wo muri BBC gahuza kugira ngo ashobore kutubwira uruhara rw'itangazamakuru ku bapfasoni n'abigeme mu gihe ibitigiri by'abakuru no mwuga b'abapfasoni n'abigeme biri hasi cyane ndetse n'abatanga intererano b'abapfasoni n'abakobwa muri buno mwuga ugasanga ibitigiri biri hasi cyane gose.
Okay. Niyo sije mwari ko ndayumvise. Numva no mu bisanzwe jewe nkajewe ku Rwanda rwanje numva notanga intererano. No tumirira cyane abakobwa n'abafasoni kwitinyuka bakagira nabo ijambo kuko mu bintu by'itangazamakuru vrema abakobwa si kirenga cyangwa abakenyezi si kirenga ariko ni ibintu usanga bashoboye vrema ugasanga mbere no kubabera birababera. Rero no tumirira nka Florentine Kwizera amaze kuba yarageze ahashitse yogira icyo akoze kugira ngo abandi bakenyezi cyangwa abakobwa bagenziwe babone inzira yaciyemo canke babereke inzira bocamwo kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye muri uwo mwuga w'itangazamakuru. Ego vrema navyo vyofasha cane kuko abakobwa n'abakenyezi usanga bashoboye ariko ingorane bafise baritinya.
Urakoze cane metode ico cyumviro umushikirije yari yanacishuye ko tugitangura so nyine uyumubwiye bari bamusavye ati nukuza murabasuguma mukabafasha yacishuye ko wakoze cyane gose.
Ego
Florentine tugitangura watubwiye ati hariho ibintu jewe mbona tutabishitse ko bizogorana wavuze ikintu ca mbere gusobanukirwa kumva ko umuntu bimuraba aho hantu none tuzohashika gute abakobwa
uko tuzohashika nuko uruhara rw'umwe wese arukora yiyumvira yuko guhimiriza umukenyezi kugira uruhara mu buzima bw'igihugu harimo no kubicisha mu itangazamakuru. Atanzo babikoze kubera riba kwe agiriye umukenyezi ariko kubaka societe niko kubaka ibihugu niko kugira iterambere. Hari umuntu yigeze gutanga karoriro ati 30% navyo nyene ntibikwiye ati ni 10% hari habaho bavuga bishimira ngo abakenyezi none nibatware n'ibyo byabakwiye n'ibyo 30% biramaze ukamenga ntibyavu batwaye ni na kantu ka ko kubagirira ibakwe ikigongwe kugira ngo baronke nabo uruhande rwabo bukwigurirwa ariko nkuko nabivuze nunda bisubiramwe ico baba bakorewe abo bakenyezi guhabwa ijambo mu guhabwa ugo ruhara si kugira ngo abari bo baje kuronga igitaro ni kugira ngo bigire ingaruka nziza kuri sosiyete kuko kubaka utubakiye ku mukenyezi ni nk'ukubakira ku musenyi jewe niko ndabyumva mu mutima iwande kandi niko ndabivuga
yego
umukenyezi yize amenya yuko umwana we wageze kuja ku rucanco ko yasomye itariki kumubuza kuja mu ishure ni kuvuga yuko bizogira ingaruka kuri uru rubyaro rwiwe bizogira ingaruka ku iterambere ry'igihugu bizogira ingaruka kuri sosiyete muri rusange
yego
guhindiriza abakenyezi rero mu kubamenyesha yuko bakwiye kugira uruhara mu itangazamakuru ni byiza kandi bizogira ingaruka nziza no ku bantu b'abagabo urabona yuko bariko barafise iterambere atuje imbere muri byose none nk'itwa ko turavuga kuri BBC ya 50-50 challenge guhamagara abakenyezi muze mu itangazamakuru nk'abanyamakuru ni muhe ijambo abakenyezi bumvikane mu itangazamakuru ubwira ngo babigira kubera kagongo cyangwa urukundo bafitiye abakenyezi kuruta abagabo barazi yuko ari iryo terambere kandi bariko barabikora kandi ku muvuduko nk'ubu uye muri BBC ndamaze kubona yuko kuva batanguye kwiha iyo ntego ya 50-50 challenge hariho ico nokwita ko bagiye bipima ko barazi ingene ibyo biharuro biriko biraduga kugeza mu kwezi kwa kane k'umwaka urabona yuko ibyo biharuro byaduze cyane kubera uko umunsi uheze inyuma y'ikiganiro bagenda bagafata umwanya bakisuzuma umunsi twahaye ijambo abakenyezi bangahe bimeze gute ugasanga ibiharuro byatangiye kuduga batarabikora ko bitanganuka ni ukuvuga rero nibibandanije umwe wese akabigira uruhara rwiwe ibintu birashobora
guhinduka yego
mu buyobozi ujejwe igisata cy'amakuru director of news umukenyezi
muri BBC
ikomeye cyane abanyamakuru bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika aba bantu babona kuri televiziyo harimo abakenyezi kandi babishoboye ni ukuvuga rero birashoboka itangazamakuru si umwuga w'abagabo nta muntu n'umwe yabitubwiye ko ari umwuga w'abagabo si umwuga abakenyezi badashobora kuko si ibyo abawugiyemo biraboneka yuko bawukora kandi bakawukora neza nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umuntu yumva yuko ari ibintu byo gutinya
abanamba urakoze cyane rwose Florentine Kwizera Jean Long uratwihanganira wategeye ku murongo wa telefone ikaze
nta kibazo numvise amanetu akananiranye ndabaramukije
twakuramukije natwe urakoze cyane nakabazo canke n'intererano
mbere na mbere amazina yanjye nitwa Jean Long mperereye Kigali ndera ahantu bita ku mukuru yureka amaze ndamutsima tumire mbere na mbere wena ndamushimiye ku gihe amaze akora itangazamakuru ndumva ari igihe kinini cyane noneho wenda nk'itubazo na nka dutatu namwibariza ariko nk'interano nabanza gutanga ndabona cyane cyane abigenewe babanza kwitinya rimwe na rimwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye n'ubu ngubu wenda nkange icyo navuga mu ishuri naciyemo ry'ubwubatsi abakobwa benshi twiganaga ugasanga wenda muri teori arabyumva cyane ariko mwagera muri pratike ugasanga nta kintu azi ukatekereza ukibaza ati se wenda ibyo bintu arimo kwiga ko mbona ibintu bya pratike arimo kwitinyatinya ukavuga ati nagera nko kuri tere azaba azahakora iki none njyewe wenda utubaza namubaza ntabwo nakibanda ku bigeme cyane ubwo wenda nakibanda ku bintu bijyanye n'itangazamakuru icyo namubaza se wenda yabona itangazamakuru mpuzamahanga se n'itangazamakuru rya hano mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari yaba yashyize ku inganyagaciro se cyangwa nkigereranya yabona bingana gute yabona bihuriye he ikindi kibazo namubaza ati se wenda nk'aya maradiyo mpuzamahanga bakorera hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari yakunda gufungwa rimwe na rimwe mbese inkuru batangaza zaba zitandukira kuri ibi bihugu byacu cyangwa se ntabwo zitandukira cyangwa wenda biterwa n'imirongo cyangwa se wenda n'uko ibigo by'itangazamakuru muri ibihugu byacu wenda biba bigenderaho none ikindi namubaza yagira inama ababyeyi iki ko tubona ko abana bamwe na bamwe bafite impano nk'izo ngizo ariko wenda ugasanga ababyeyi barabakumiriye bitewe nuko wenda bavuga ati nujya muri iki ntuzagisobora kandi ugasanga wenda nk'umwigeme gifitemo impano ariko akamubwira ati ntuzabibasha tuzakora ikintu kibi.
Urakoze Jean Long ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza.
Nawe urakoze uteka kwiteho.
Florentine tubaze twa Jean Long.
Ego me aravuze utubazo dushika kuri dutatu. Yagarutse ku kintu cyo kwitinya Diane twakivuze umwanya utari muto. Kwitinya ntaco bimaze kandi umuntu atagerageje ikintu ntashobora kumenya yuko agishobora canke atagishobora.
Yego.
Umuntu kukomeza rero gusunika guhimiriza abakenyezi n'abigeme bakumva yuko uruhara rwabo mu itangazamakuru ari ntangere. Hanyuma yavuze ati wogereranya gute itangazamakuru ryo mu karere n'itangazamakuru mpuzamakungu ibigo by'itangazamakuru mpuzamakungu. Nibaza yuko harimo ubudasa budafatiye kuko hari ababishoboye n'abatabishoboye. Icyo siko kimeze ahubwo hariho ubudasa bufatiye no ku buryo iryo tangazamakuru riba rifise uburyo ndiko mvuga uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ubushobozi uburyo bw'ibikoresho n'ahandi mu karere hari abantu bakora itangazamakuru ryiza cyane
cyane rwose yego.
Hanyuma yagarutse ku kibazo cyo gupfungwa kw'abanyamakuru ati mbega ni kubera iki bishika mu bihugu hano nuko baba bakoze umugabo wabo uko pado yabuze amaradiyo
mirongo ngo y'amaradiyo yugarwa na cyane cyane mpuzamakungu
baba bakoze umugabo wabo kuko ariko baba bakoze amakosa cyane byose genda bishira muri kibazo cy'ibihe aho bigeze uko ibintu biri ko biragenda. Twibuke yuko hari higihe wasanga nko muri gihugu hari radio imwe yonyene rudendi bwa rikijana. Ubu ayo maradio arapfungwa ariko bashariho n'imiburiburi ariho. Ku kibazo cy'abavyeyi nabo bakumira abana babo mu kubumvisha yuko hariho imyuga badashobora itangazamakuru atari rwabo sivyo umwana menya itakunda kuko niyagishira ku mutima azogikora kandi azogikora neza. Rewe ndabye akarorero k'umuyobozi wacu w'igisata c'amakuru Fran Ansop ni umukenyezi atwara ibisata by'amakuru muri BBC ku isi yose none ko abishobora kandi ari umukenyezi.
Nico kime nongaha ku ijwi rya Amerika nawe n'umufasoni yitwa Amanda Bennett ni waturongoye.
Vumba rero abakenyezi barashoboye. Umubyeyi ntiyobwira umwana ngo nuwaja muri ibi ntuzobishobora naba gusa ko abikunda. Ubushobozi buva indani mu mutima. Ibindi nabyo bikaza byongera biza ari ibikoresho ubumenyi guhabwa uburyo bizari ibyo kwifashisha ariko ubushobozi buva muri wowe.
Yego. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres. Tusa nk'abariko barasozera kino kiganiro cyacu akajambo ka nyuma wotekerera baba abamenyesha makuru bagenzi bawe baba ababyeyi baba bo mu ntwaro eka bose kugira ngo itangaza makuru by'ukuri umufasoni abonekemo haba mu gutangaza makuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikize abakunzi bacu abashikira sakanuvera.
Icyo novuga ni iki? Abakenyezi n'abigeme itangazamakuru rirabakeneye. Rirabakeneye uruhara rwanyu ni ngombwa haba kugindiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nibyo bizokubaka iterambere. Si ukuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abantu aboneke y'abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere. Rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange. Turabakeneye rero.
Urakoze cyane gose Florentine Kwizera kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika muri isanga. Ejo nitwongera gusubira ku gukenera ku bibazo bitandukanye byaba ibyo mu gaca nk'ibitari iby'umwuga uzotwitabe nk'uko watwitabye no munsi. urakoze cyane gose. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera bakoze nabo bose bakora twumviriza muhereye ijya nino kwisi. Yakoze Facile Gebe huyegeranije amajwi yacu na engineer Carl bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro. Mwandanye kuryohego na programme z'ijuru rya America turakomeje mu ndimi zitandukanye haba kuri FM canke ku mirongo migufi ya shortwave kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com.
Komeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira